inkambi ya Sange ituwe n'impunzi z'abarundi zirenga 5,000. Bamwe muri abo bagwayi banduye korera. Ishyirahamwe rishinzwe ubuvuzi muri ASR ribavana mu nkambi na ambulance rikabajyana mu bitaro bikuru bya Sange. Ni mu gishyirahamwe rya Croix Rouge riba riri gutera imiti y'ikimyanda muri tumwe mu tuzu twubakishije imifuka basanzemo abagwayi b'iyo ndwara. Dr Rene Kinyungu avuga yuko iyi ndwara yagaragaye muri iyi nkambi tariki ya 5 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2023 imaze gufata abarenga 40 yica umuntu umwe. Jile Manda ni umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, nawe yemeza yuko muri iyi minsi bugarijwe n'ikibazo cy'indwara ya korera. Muri iki gihe iyi nkambi y'agateganyo irimo impunzi zirenga 5,000, mu gihe yubakiwe kwakira abantu batarenga 300. Abayirimo bavuga yuko isuku rikeya ariyo ntandaro y'ikorera. Mu minsi ishize Leta y'u Burundi yatangaje ko korera yongeye kwibasira abaturage batuye mu mujyi wa Bujumbura no mu zindi ntara zo mu burengerazuba bw'igihugu. Nihoreho Emeline ari mu basaba ubuhungiro aha muri Sange. Ijwi rya Amerika ryamusanze yicaranye n'abana be munsi y'igiti cy'umwembe.
Ni ukuvuga ngaha korera irafata abana, igafata n'abamama n'abapapa. Urumva ufashwe kumushikana kwa muganga, ntibatujyana kwa muganga. Bakujyanye naho bakujyana warebye ugeze ucikana, abana bapfa kubwisha ibijyanye n'indwara ya korera, abapapa bapfa kubwisha, inama bapfa kubwisha. Iyo tugiye kwituma kwitwaretu dutonda imirongo kubera amawese ari make tudakwigwa. N'imyanda ni myinshi, nta suku rihari. Nturonka naho uhonyora. Ego
usibye iki kibazo cy'isuku rike abasaba ubuhungiro bafite, bavuga kandi ko bafite n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi, kuko usanga amazi y'ibipompa 2 bakoresha ari makeya cyane ugereranyije n'umubare w'abantu baba bari kuyashaka.
Ikibazo cy'amazi nta mazi dufise. Nk'uko turiko turatemba turashobora kwimba akanogo nk'uko nyine abona ko ari ahantu hameze nabi, tugaca dufata akanogo tugaca tuyora ya mazi tukaraba ahantu tudushyira, twamara kwirongora kwari two tunywa. Abana bivumbagaza aho nyine mwugo ruziba ngaho umwana ari karoga.
Nubwo muri inkambi hari ikibazo cya korera, abayikambitsemo bagaragaza ko bashobora kwibasirwa n'izindi ndwara zirimo malaria ndetse na bwaki.
Imishatsi yatukuye, abana ntibaronke ibiryo bikwiriye, saa sita ntacyo baronka. Ni ukuri jewe urabona ndakuze, mugabo ndayengayenga nkaronka nk'agakombe k'icyayi, mugabo abana banje bose bamerewe nabi.
Benshi mu Barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri Congo baturuka mu ntara ya Cibitoki. Gusa umuyobozi wayo Kale Mubizoza mu butumwa bugufi yandikiye Ijwi rya Amerika yavuze yuko abagera mu nkambi baba bagenzwa n'izindi mpamvu. Yagize ati ubwo ni ububeshi si uguhunga, ni uburyo bwo kuja mu nkambi y'impunzi mu ntumbero yuko bazatekeregwa ihamba, iyo bita paquet retour mu rurimi rw'Igifaransa. Muri makeya ni ukuvuga yuko rugibwa n'abajejwe kubakira iyo bagarutse bazanywe na aseri. Intandwi zitatu zihera badasubiyeyo. Mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abantu bari muri inkambi ya Sange, komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko bari gushaka uburyo bakongera inyubako z'iyi nkambi ndetse abandi bakimurirwa mu nkambi ya Kavimvira. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu cyumweru yakira abarundi basaba ubuhungiro barenga 120. Ni mu gihe muri Congo hari impunzi z'abarundi zirenga 43,000. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.